Radio Rijui e América. America yekwashikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutumbira kuri FM jana kanero icyo bitatu kuri FM no kuri FM na mu channel zitatu icyo bitatu ikarongi mu Uganda mutumbira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'icyo cyenda ikisoro mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu makuru we itatu Kaburungu radio ya chuveo wa Kaburungu kama mwiliwe neza nchuti mwese na mwe wakundi radio hiju uja Amerika mwulikumu na Frederick Mundikijan ikaze mwese mkigani ilo mwisanga
mwisanga ni chigano uchizu uja Amerika chiba na kuivazo vinyuranyi vyo mkare kiri ya garigari vya Afrika ichigano ujitumira wanuwa mwuzi ya kuzitandu kanye waga subizi vazo vya wakundi uja Amerika
jendi mwanara mwinga hobi tamuri kwa mine gitera hobi tatuwa
jendi ano Kampala Uganda
jendi mkitakala cha Bujumbura
ni ichigano uchimari saha kuva saa kumi tujia saa kumi nimne uli munsi kuva kwa mbele kujia kuchumiru
Now
it's trouble to me. Kuri kirijwi rya Amerika uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Now it's trouble to me. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro urisanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kurabira hamwe umutumire ibijanye n'umugambi we hamwe n'abagenzi we bafashanya bafise wo gutunganya no gutanguza iradio bise Mucho Radio izohora itangaza makuru ahanini ajanye na kahise k'abanyafrika babimukira iradio izo bise kandi umugambi wo gutunganya ibiganiro bishiri hamwe abatuye mu gihugu cya Canada bose bafise amamuko muri Afrika kimwe mu bintu umutumire wacu Janvier Nahimana avuga ko catumye ahitamwo gutunganya ibiganiro nk'ivyo bihuza ababa mu bihugu byo mu burengero bafise amamuko muri Afrika nuko amahirwe yabo yo kuja ahabona mu binyamakuru no ku maradiyo bikomakomeye atari menshi avuga kandi ko tankika iyo radio izoha akaryo abanyeshuri baje za kaminuza hamwe nabo bose bafise amamuko muri Afrika ko gushikiriza ivyiyumviro vyabo n'ubumenyi bafise Nahimana avuga ko iradio Mucho izohindura ibitari bike maze bahora biyumvira ko bafise amamuko muri Afrika ari abantu basoma amakuru yanditswe n'abandi canke ari abantu bumviza amaradio badashobora gutunganya amaradio canke ibyo makuru byabo babone ubudasa mu kanya rero Janvier Nahimana aratubwira aho uyu mugambi ugeze uburyo uzofata icyo uzokwibanda ko hamwe n'ibintu bishobora kuba intambamyi ku mugambi wabo muri aho Janvier Nahimana
muraho Frederic nabo turi kumwe twese kuri radio ndabaramukije
mwana muteneza ngaho bimeze gute byifashe gute akabiho ni gute aho Halifax
ndi muri Canada muri province yitwa Nouvelle Écosse Nova Scotia hanyuma mu gisagara cyitwa Halifax ni ahantu mu nyanja ya Atlantique umva hari akayaga kava muri mu mazi ariko hatuye neza gusumba ibindi bisagara bimwe bisanzwe tumenyereye bikanye cyane ariko ejo aho bugorobeye akanezi karaguye gakeya ariko kari gakeya akazuba kasuye kwaka
numva ari byiza cyane rwose abanywanyi radio hejuru ya Amerika rero barakeneye kubabwira uwo mugambi mugiye gutanguza ugeze hehe
nagire ndabaramutse ndababarira yuko icyumviro nk'icyo nagitangwe kuva kera nkiri umwana narakunda cyane ibintu bijyanye no kumva uguhana amakuru cyane cyane no kumva ngene abantu bari kure ushobora kubumva biciye mu iradiyo ufite ngaho muhira hanyuma nkura nkunda ibintu bijyanye n'imyuga kuko na nizi bintu bijanye na multimedia bintu bijanye nuko gutuma na kwa makuru gushushanya ibintu byereka bituma abantu bamenya imico y'abandi niko rero byaje kugira ngo nshobore kugutangura kurondera ubumenyi bujanye n'ibyo by'amaradiyo hanyuma icyo nakoze nuko ikintu gikomeye cya mbere no guha ikibaza abantu bayagiramo burya gusangira ijambo n'ikintu gikomeye cyane uhaye ikibanza cyo kugira ngo atange icyumviro cyiwe kiba ari ikintu gikomeye cyane kandi naho nyine bituma n'abandi nabo banamumenya hanyuma bakanahigira niho rero natanguye icyo cyumviro cyo gukora iyo radio mugabo urumva ntibiba byoroshye kuko n'ibintu bisaba amategeko menshi bisaba ubumenyi bwinshi ariko nta kibuza yuko umuntu afite ishaka ashobora kugira ahagejeje
ibyo bintu ego tugakwijambo
ubu aho na icyo kwikwisha kibazo warumba ajeje aho bigeze ikintu cya mbere ni uko nashobora guhura n'abantu atari bake bavuye mu mihingo yose yo muri iki gihugu mu mazi kinini ya cya Canada hanyuma bakaronka ahantu batangira ibyiyumviro byabo ibyo abari kure abari hafi bakabimenya nabo nyine bakamenya ibivuye aho dutuye kugira ngo dushobore guhuza imico y'abanyafurika n'icyo twuzana muri iki gihugu
abantu mufashanya muri icyo gikorwa mwabatoye gute ibintu mwarabye n'ibi
burya hari ibintu umuntu afatira ko bijyanye n'amategeko niko biteza kumenya n'ubumenyi ariko burya ikintu kenshi dukunda kubura ni ukutiyumvira impano twahawe kubera ko burya hari ibyo ukora kubera ko ukoresheje ubumenyi n'amategeko n'ibindi nabyo ukora kubera ko usanzwe ufise impano ufise nibyo tubona dusubiye nyuma tukaraba no muri urugwaruka rwo muri ino myaka ingenezwe rumenyereye gutumanako amakuru gusa kuvuga ko benshi banabyigiye mugabo hari ababikora bagatsinda bagasohora impano zabo ugasanga abantu barabakurikira cyane bajya abantu bose bumva bavuga ngo ni influencer ni abantu usanzwe bafite impano hanyuma akayikoresha ugasanga n'ibyo bari kubaravuga bigeze kure cyane gusumba n'ayo maradiyo twari dusanzwe tumenyereye kumva wumva rero muri ibyo byose ni ukugira ngo turabe nyine twashobora kurondera abo bantu bose bafite impano naho bato barabyigiye hanyuma tubaronderere abantu bamenyereye kubikora bate barabafasha batera imbere mugabo turabe ukuntu twogira ikintu cyotuma iradiyo igira akanovera abantu bakayibukira
akanovera ibintu izo bayisangije murashaka kubiducira ku mayange navyo kuko abantu bashaka kuvuga ati ya maradiyo ni menshi cyane gose ikaba ibinyamakuru ni byinshi ikintu mwebwe mwibajije cyotuma iradiyo itemere ni iki
ikintu gikomeye ngaha muri Canada cya mbere ni uko uravye ukuntu abirabure baguma bongerekana ikintu gikeneye yuko iyo baje bava bashobora kuvuga imico y'iwabo bakayisangiza n'abantu hanyuma nko muri iki gisagara jewe ndimo cya Halifax ni province ndimo ya Nouvelle Écosse niyo yitwa yuko yakiriye abirabure ba mbere ngaha muri Canada abirabure baba ngaha bamaze imyaka irenga amajana ane n'abirabure baje bavuye muri za Amerika hari ingwano niho kandi n'ubwato bwaza buvuye i Buraya buzanye aba esclave niho bwashikira urumva n'ahantu hafite amateka akomeye cyane kuko bituma umuntu amenya yuko dusangiye iyo tuva mugabo usanga tudasangiye ibyo duhuriza ko kuko twebwe tuje tuvuye muri Afurika ntitwaciye muri izo ngorane nyinshi baciyemo kenshi rero kubwira ngo twicarane hamwe tuba dukeneye gusangira ibyiyumviro urumva rero icyo ni ikintu cya mbere cyatumye kubwira ngo turabe nyine twusangiza ibyiyumviro abasanzwe bari ngaha n'abo bashasha bariko baraza n'iyi mico mishasha tuzana urumva ibyo ni ikintu cya mbere niyumviriye yuko coba gikenewe kubwira ngo hari ibi amaradiyo kuri interineti ni menshi mugabo kenshi urumva ibyo bita amapodikasti umwe wese atanga ibyiyumviro uko abyiyumvira we wenyine n'uko ariko arabisangiza n'abandi ariko hakenewe ikintu cyoshira hamwe ivyo vyimbiro byose cyo kubishira hamwe umva no kugira ngo umuhe umuntu atange kibanza kuri uwo muntu wese afisha ashaka kumenyesha n'ivyo ashaka kumenyesha tushobora kuri mucishiza kuri radio n'abandi baze kumwumviriza urumva nibyo nibaza yuko dushobora kujya hamwe tukaronka iradio imwe yoshobora kuba ishobora gushira hamwe amajwi avuye muri abo birabure bose bafite ivyiyumviro bashaka gusangiza byotuma abantu batarinda kuguma ariko bararondereza barondereza kuri umwe umwe wese mugabo bigatuma duhurira hamwe nivyo rero twaganiriye n'abo twama turiko turakorana ngaha hanyuma n'abo turiko turiyumvira kugira ngo tubigishe jewe no kubera ko narashoboye kubinonosora kuko nsanzwe nkorera kuri radio nationale yo ngaha muri Canada ariyo bita radio Canada CBC radio Canada urumva imyaka ndahamaze nkora ndabizi ibyo ibikenewe umva rero nicyo gituma twashaka kugira ngo turafasha abandi bashaka kwinjira muri ubwo bumenyi tuze turabaha abize nk'uko kwanyu Frederic imyaka yose mumaze ni mwebwe mufite ubumenyi musha kuza murafashisha ni ivyo twiyumvira kugira ngo turabe ko twashaka guteza imbere uguhanahana amakuru
yego mwe tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Armela muraho muri hega Armela
kuri Bujumbura
ni byiza cyane rwose murashe ikibazo murashe ikindi turi kumwe na Jean-Denis Nahimana afite umugambi wo gushinga iradiyo bise Mucho duga ku ijambo ikibazo cy'imbe Armel Matumba mba telefone zigorana mu Burundi nibaza ku telefone ya Ahmed cyita ariko mu kanya turamurondera kugira ngo ashobore gushikiriza izimviro byiwe Jean-Denis Nahimana twako turavuga ko amaradiyo ari menshi eka imbere yuko mutangure mugambi mwarawihweje ibintu mubona ko bishobora kuba nk'intambamye n'ibihe muri iki gihe twavuze ko amaradiyo y'ibinyamakuru eka bitifashe neza cyane cyane ibinyamakuru naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kenshi ibinyamakuru ugasanga byarataye abantu bashobora kuza baragura ibyo binyamakuru kugira nabyo bishobora kwiteza imbere turagaruka no ku kibazo cyo kugira ngo bimwe bita mu cyongereza monetizing ukuntu akunguka muzohakura ariko imbere yaho nashaka mutubwire nk'ibintu mubona bishobora kuba intambamye
ntizibuze wumva niho hava ishaka kubera ko nagire subiye inyuma gatoya ndababariye gituma Mucho iryo jambo ryaje ni kubera ko ugiye kurondera kuri internet ntibandika MUCO kuko kujya twandika mu Kirundi ngo Mucho umva kubera ko hajya ururimi ikintu gikomeye cy'ururimi ntingene ruvugwa si ingene rwandikwa ibyo kwandikwa byaje mu nyuma umva rero kugira ngo byorohe kugira ngo umuntu ashobore kuvuga Mucho kuko niyo nicyo kintu cy'imviro cya mbere cyanjemwo nicyo gituma urondeye no kwandika MUCHO Mucho MUTCHO radio radio.com umva niko niyo adres niko yitwa mugabo nkubera ko iryo jambo rya Mucho ryanjemo kugira ngo ntituyite ngo radio Renaissance radio Amitié radio Africa umva nkubera ko ikintu gikomeye ni ugukomeza umuco wacu rero niyo duhuye n'umuzungu ari wese nkumva so asomye iryo zina ngo Mucho radio ndumva ko ari ikintu gikomeye hanyuma yambaza ngo igituma nicyo gituma natoye iryo jambo kubera ko umuco rufite ni ijambo rifite ikintu gikomeye cyane bivuga nuko ni ugutanga umuco kwerekana uyu muco tubona utuma tubona hanyuma hakabamo ikintu gikomeye cy'uko umuco ari culture et tradition urumva rero ibyo nabyo nibyo bituma umuntu ari we wese aho umushinwa aho umunyamerika aho umurundi ibyo bimuranga na culture na tradition urumva rero niho rero iyo hageze n'uwumbaza gituma twatoye Mucho radio ntacyo avuga ati za wundi birafise icyo bivuga kandi gikomeye kandi ikintu cyose umuntu uwo ari we wese ntazo ari umushinwa azovuga Mucho radio hanyuma akibagije umuntu akamubwira ati bareyo nini urumva rero icyo ni ikintu cya mbere kubera ko ino ndabizi hose yuko bisaba amategeko kubwira ushobora kuronka ama FM aho uri kurumviriza ivyo ni bintu biri mu migambi iri kuraza ariko murazi yuko mu bibangamiye amaradio n'ibimenya amenyesha makuru kenshi biva kuko iradio ntikikumwe kumwe kwa kera kuko biza muri FM gusa ubu iradio ziri mu byo bita digital kugira ngo zishobore kumvirizwa ku bikoresho bitandukanye ari kuri ordinateur ari kuri telefone abantu benshi ubu basigaye bumvira radio kuri telefone urumva rero ni ukudevelopa ni ugutanguza ibintu bijyanye na application mobile kugira ngo abantu bashobore kuza barayumviriza aho baba bari hose hanyuma no kuraba ingene umuntu adoshobora kuva muri iki gisagara no mu bindi bisagara ibyo turiko turabigira hamwe n'abandi bari mu bindi bisagara twedu turiko turakorana n'abantu bari Alberta, Saskatchewan, Maria, Toronto, Montreal, Harvard, Abira, Gulibarillo, Barico, and Abugavati, and get out to me, Sangu. Coco near to Vaji, Chivazo to travel to give some interviews to Waza Chanima, Murawana Kui, Idadio, Ichineu, both of Abugati, how good for a chedu, Ubarero. Kubaki hamwe nibaza ko tosha kugushika ku byo kundoto yacu
eh mu kanya tugaruka kwa cyane cyane ku bantu mwato ibwa mbere na mbere kugira ngo mutunganye iradio n'igitigiri cyabo ariko mbere yaho reka tuhe ijambo Clément uraho Clément
afite notori
eh muri mu herehe mu gihugu kihe ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagomba kubaza nanga nanyu babonye n'ibyo byerekeye yuko hari ukuntu nagomba kubashyira cyane
yego
nde radio hari ukuntu nshobora kuzoshyira nyine muri Afurika nk'aka no mu Burundi
yego icyo kibazo cyonyine ufite urase kindi
ya cyane ikindi bari kumbwira ufate
Murakoze Clément reka mushanahe Janvier Nahimana akwishyuza ibyo bibazo bibiri ubwa mbere na mbere muza niba izoshika muri Afurika no mu Burundi hari icyatumye atanguze umugambi yumvira uwo mugambi
ikintu cyatumye twumvira umugambi ni ukugira ngo turengane imbibe zo kuvuga kubera ko FM buri ufite FM ifite imbibe zayo udashobora kurengana ngo ushike kure mugabo ku bantu baba kwizatunga bamesha bashaka kwerekana ibintu byabo barakunda cyane gukoresha iradio ya FM kubera ko bahura n'abantu mu bisagara baba barimwo ibyo nivyo umuntu aba ategura mugabo kubera ko twatwimvira ko ari ukubwira ngo dushikire kure cyane n'iki gihugu ni kininiya n'abandi bose bo muri Afurika ko nicyo tuba twifuza kubwira ngo n'abatari kubarumviza kuri FM muri Afurika bashobore kuyumviza no kuri internet baciye ku matelefone yabo urumva rero nicyo gituma tuguma turiko hari icyo twise connect to Africa urumva tuguma turiko turarondera abantu bafite ibyiyumviro muri Afurika nabo nyene turabahamagara bagatanga ibyiyumviro byabo sinzi ko Frederic waronsa kandi ugashobora kumviriza nka Frederic Ngoga ari ambasaderi w'u Burundi muri New African twaramuhamagaye ari Addis Abeba aratubarira icyo yipfuza n'icyo ashobora gutera no muri uwo mugambi wacu kugira ngo azoze arafasha abakiri bato bakeneye kwiga ibintu bijyanye na diplomasi nk'ibi byose n'ibintu bikenewe hariho abantu bari mu bindi bihugu muri za Ghana muri za Nigeria tumaze kuvugana bigatuma na twebwe n'abamaze imyaka myinshi bari hanze bagomba kuba baramenya ibikorera muri Afurika nicyo rero twifuza yuko tuzoturagira ibiganiro tuvuga tuti turuguye ibiganiro abantu bari mu Burundi bagashobora guhamagara nk'uko turiko turabikora navyo nyene kugira ngo agatima kacu karacari iwacu mu Burundi kandi niko twifuza yuko kugira ngo n'ababaye imyaka myinshi ino baze baramenya yuko Afurika atari ya yindi tubwirwa n'abandi kuko benshi abatubarira ibiba muri Afurika babivuga uko babyumvira kubera ko babifitemo uruhara rwazo ariko icyiza bivuzwe n'abana ba Afurika bituma bigira agaciro urumva rero aho niho twibaza yuko kuzoigumana dufite iyo radio kuri internet na application mobile kugira ngo abantu bashobore kuyiteretaza izofasha kugira ngo tugume dufite abiwacu mu Burundi nabo nyine bashobore kutwumviriza nabo bigireho kuko hari n'abari ko barashika ubu hari aba impunzi nyinshi ziko ziraza nko muri kigisagara ndimo nga Halifax haradze impunzi nyinshi zivuye muri Congo n'izi n'abarundi baje bavuye mu makambi muri za Tanzania ibyo byose biratuma niyo tubahaye ikiganiro bagashaka kuvuga aho basize hariya nabo nyene bamenya ibintu bigenda rwabo rwagenda
twavuze ko gutunganya radio gutunganya inyamakuru ari bisaba uburyo bwinshi cyane rwose nashaka kubwira mbere na mbere mutwire abo muri kumwe mu murwi mutoyi muri kumwe gutunganya iyo radio banganiki amenshi amakuru ni bangahe
kuri abo tuko turakorana ngaha muri iki gisagara ndimwo urumva turi batandatu mugabo icyo dukora nuko dufite abandi dukorana bari nka Alberta nk'ejo ndabizi ko nzuhamagara umuntu aje avuye mu byo yagiye kuraba mu ingene abanyafrika bo muri Canada boja kwemvisita muri Afrika y'Epfo nk'uyo tumufite muri Alberta turahamagara nayo hari ikintu kinini yakibaye canke n'abandi baba bari nka Toronto na Ottawa n'ahandi urumva ahaniho dushaka kuzoshira ibiro bikuru bizaba bituma dutegura ibyo hanyuma uko uburyo buzogenda buboneka kugurura studio yabo ontwagena tukabigisha nabo bakaba bafite studio hanyuma tukaza tuzaturahurira ibiganiro hamwe ngaha siko turandika ibyo kurondera uburyo kuko Canada irashaka gushyigikira cyane imigambi y'abanyafurika ubu imigambi myinshi iratera imbere ko yaronse uburyo buvuye mu gufashwa n'ibigega byateganijwe kugira ngo bifashe imigambi y'abirabure ngaha muri Canada hanyuma ahandi naho ni ibyo byo gukoresha ibijyanye no kugira ngo turondere abantu baza gushyiraho uburyo bwabo kugira ngo bamenyekanishe ibintu byabo mugabo bongere badufashe nibyo rero tuko turakorera mu ngaha umugambi uri mu nzira kandi turabona ko wizewe turizeye yuko mu bihe bizoza tuza tubabarira neza ngene imigambi yamaze gutegurwa n'abariko barakorana babasha kuronka akazi kuko turizeye yuko ibyo byose bizoshoboka kubera ko n'ishaka ry'abanyafurika n'ishaka ry'ababitanguje n'ishaka ry'uko na Canada ikibanza abirabure muri iki gihugu
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jeremy Nduwimana muraho mu gihugu cy'u Burundi murafite ikibazo murafite icyumviro numva umurongo wawe umeze nabi ariko ikibazo mushaka kubaza ni uko iyo radio izabifite icyicaro muri Canada niba iyo radio izoshobora gushika no mu Burundi icyo nicyo kibazo mwari kumurabaza ariko umurongo wanyu umeze nabi icyo kibazo Janvier Nahimana yamaze kugica hirya no hino ariko ko uri kurumviriza reka gusubiremo
icyo twiyumvira ni uko ibyiza ni uko ubumenyi dufise ngaha n'uburyo buba bubonetse bwotuma nitwa badushoboye kuronka kujya bita ngo umukoresponda wacu yoba ari i Burundi byoba byiza kugira ngo tuba tuvuga tuti rimwe mu kwezi turahamagara tukamenya ibiri kubiraba mu Burundi hanyuma muri uwo mwanya bigatuma yuko abantu bashobora guhamagara ibyuma bikubwira ngo umuntu ashobora kuduhamagara ku murongo birahari kuko bizaba bisaba gusa yuko tuba twamaze kubamenyesha yuko ari ibiganiro bigiye bivuye mu Burundi umutumire wacu ari uyu hanyuma ukishe kugura umurongo kuko biriko biraba kugira ngo na twebwe turashobora kubaha ijambo ibyo nibyo siko turatunganya kubera ko ikiza ni uko ibyuma aho bigeze ubu bifite ntibikenewe kuba ari bya bindi by'amaradiyo twamenyereye n'amanteni manini kuri radiyo televiziyo umuntu wese ahaze uba ari afite interineti arashobora kuzokwinjira ku murongo cyangwa agahamagara ibyo nibyo rero twibaza yuko bizotuma yuko n'abari mu mahanga bazoshobora kuza barumviriza bakayaga n'ababo basize muri ibyo bihugu bavamo kuko si radiyo y'abarundi gusa twe twifuza yuko ari radiyo ko ugiye kuri mucoradio.com muzobona abantu bose abahora ari abaperezida baciye ko ngaha abapreme minisitiri muri za Canada abana abirabure bo ngaha abo duhamagara bari muri Afurika y'Epfo byo turumva no kugira ngo ijambo ry'umwirabure rishobora kugira agaciro kandi ritanzwe n'abirabure.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika ijambo. Samuel muraho?
Muraho cy'i Amerika.
Turaho namwe muraho.
Turaho naho nsamiye hagati ikiganiro.
Yego.
Ariko iyi ntuzenya iyi topic cyangwa isije n'umwe muraganira ko ni isije nziza cyane.
Yego.
Kumva ko umwirabure na cyane cyane nk'abo abo barimo abo bimukiye ariko barahurumbira ibyo bihugu by'abazungu cyane abavukiyeyo batwaye igisokuru cyabo catwaye bunyagano kumva ko ubaha agaciro n'ibintu nuvuga n'ikintu ca mbere cyiza ariko rero nifite utubazo tubiri cyangwa imeme dutatu ngira mbaze uwo mutumire.
Yego.
Mbega icyo cyiyumviro kiba cyazanywe n'umwirabure cyangwa n'umuzungu icyo ni cya mbere kigira kabiri. Mbega ko tuzi ko iradiyo cyangwa icyo ngicyo cyose kugikora no munsi gisaba uburyo na cyane cyane uburyo bw'amafaranga umubayere cyangwa umuterankunga azo finansa kugira ngo iyo radiyo umbure icyo yumvikane mu bihugu byose. Nibonye ko bavuga ko bakeneye no kwegeranya abirabura bari muri Canada ndetse n'abari muri mwajya ma leta agize leta zimwe za Amerika. Mbega hariho ubufatanye bw'abantu abo twakwita abapromota cyangwa abapromoteri b'icyo cyiyumviro uko bavirabura n'abazungu tubwire ko hari mu kuboko k'umuzungu mu yandi majambo.
Murakoze Samuel ibibazo byiza duga ku ijambo.
Icyo cyiyumviro ko nabitangwe kuva kera cyose cyavuye kuri mucho icyo rero icyiyumviro cya mucho ngenda basubira inyuma kandi gatoya banze ndakibabarira. Jewe navuye mu Burundi maze imyaka myinshi inyuma y'Uburundi gusumba iyo nabaye mu Burundi kubera ko navuye mu Burundi ndakwiga mu Burusiya ngira Academy de Boza imyaka itandatu mbi imyaka mirongo ibiri mu Bubiligi ndamaze imyaka cumi ngaha muri Canada. Ibyo byose byaratumye mbona imico y'abandi ingene babayeho n'ingene batwiyumvira twebwe Abanyafurika. Hanyuma nsubiye inyuma gatoya ni na jewe na Anthony Kaburahe twaje kutanguza iwacu radio iwacu ni je naje ko mutekinisi guforoma bajya ba grafite n'abatekinisi bakora kuri radio. Ni ikintu namye mfite kuva kera na Frederic arabizi yuko kuva nk'iyo n'umubirigi yarampamagara akabe ibiganiro. Ibyo byose byatumye mvuga nti hariho igihe umuntu ashika ko kavuga ati hari agaciro duteza kwiha twebwe abirabure kubera ko icyo dufise kivugwa n'abandi kandi ntibabivuge neza kuko tubishaka. Uwumva rero guhera aho icyo cyumviro gitanguriye niho nace ntanguza ibikintu bijyanye n'umuco mfata abadamu b'abarundikazi baje bari impunzi abanyeshuri n'abandi barino batangura gutamba ikirundi. Hanyuma ino kubera ko basanzwe abafite abirabura bamaze imyaka myinshi baravuga bati turakeneye kuza turamenya imico yo muri Afurika ko nta imyaka amajana ane abuzukuru wacu n'abakiri bose ntibazi iyo baje bavuye baca baramfasha turagura ingoma turazikura i Burundi turazizana ngaha ingoma zirabuzwa abadamu bagatamba abantu bose baravuga bati kwa mundi hari imico ni myinshi nk'uyu n'umuco w'ikirundi. Icyo yitabemare iryo jambo rya muco ryangumye mu mutwe gushika hamwe mvuga nti kubwira dutanguze ikiyumviro nije nagitanguje mwimvire ngo n'umuzungu yaje akizanya agira iki nije natanguje iyo radio yitwa muco kubera ko nkeneye yuko abazungu bateza kumenya yuko Afurika natwe dufite icyo dushaka kuzana uhereye ku mico y'iwacu. Hanyuma uko isi imeze ntawovuga ngo umuntu arabyikorana duteza gukorana n'abandi gushika iyo mvuze nti Canada irashaka gufasha nuko nawe nyine bazi yuko icyiza cya Canada nuko bavuga bati umwirabura ari ngaha naze n'imico yiwe hanyuma amenye kubana n'abandi. Ikintu kenshi ukunda gusanga nko i Buraya nko mu za Bufaransa n'ibiki usanga bashaka ngo ushite mu Faransa ngo no mu Faransa nibikunda bagukuye ku muco wawo umva rero nti bituma nabo bacye bavuga bati tuzushira ho buryo kugira ngo imigambi yawo birabure ishobora gukunda mugabo sizoza bayitwara sizoza bayitanguye nitwe twayitanguje mugabo tugeza kwerekana icyo bafashishije icyo byakoze urumva rero nti bituma ndiko ravuga ntimwiyumvire ngo nuko ngo ari ngo nikivure cyangwa n'umuzungu washaka gukora amaradio hari amaradio ahari hari amaradio adane n'ama university hari amaradio adane n'ama community aho umuntu abaye zirahari ngaha mugabo icyo cyumviro cyo kwiyumvira iradio yotuma abirabure tuja hamwe n'abafite ibyumviro biri bakorera n'ahandi tukabizana duhurira ahantu hamwe kugira ngo abantu ntibashate kumviriza iradio baje ngaho bamenye ati kuri programme mu buzima kumviza ibi n'ibi n'ibi bivuye ngaha nibaza yuko ari icyumviro cyiza nicyo gituma mvuga nti naho twaturondeye n'uburyo niba ari n'abavuga bati twebwe dushobora kuba abapartenere mu Burundi dukorane hanyuma muzane ubwo bumenyi bwanyu turiya mudufashe twugurure studio i Bujumbura yitwa Muco Burundi birakunda wumva igikenewe ni uko twese tugira ishyaka kugira ngo duhane ahantu ubumenyi kuko burya uri kuraraba ibihugu byose byateye imbere ni uko byateye imbere kumenyekanisha amakuru hari ibintu usanga kenshi abantu bavuga bati twebwe kubera ko dufite iradiyo ni radiyo y'igihugu tuzoshyiramo abantu uko tubyumvira mugabo ntibarondere ubumenyi buhanitse kugira ngo ijwi ryabo naryo ryame rishika kure cyane iyo rero twipfuje
mwagarutse cyane ku ijambo ishaka iryo turarigaruka ko mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo Cyiza François muraho
amara cyane
muri higa Cyiza François
ndende mu Burundi ahantu muntara yagitega ahantu bita ku mutima nyabutuzi
ni byiza cyane rwose ndi umurongo wawe umeze neza cyane rwose murasa ikibazo murasa ikimbiro
ndende nashaka ni intererano nashaka gushyigikira gutera intega abantu biri imbere gushinga iyo radiyo
yego
nashaka gutera intega abantu biri imbere gushinga iyo radiyo
niba ari murakoze rero nibaza ko hari ikindi mufite gushikiriza ikindi cyumviro ni byiza cyane rwose ko mushyigikiye imigambi yo gushyira
hanze cyumviro nashaka ni uko bishobotse bakugurura na n'ibiro mu Burundi kugira ngo turashyikirize ibyumviro byacu iyo muri Canada turashyira abantu b'abarundi turaganira tugahana ibyumviro turaganira ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyangwa bakadutera ibyumviro nk'iyo kugira ngo twese tube turuzuzanya
ni byiza cyane rwose murakoze Cyiza François Nahimana murakoze Nahimana Janvier ni icyumviro mwari mwije gushyikiriza mu kanya
n'umuntu ari Gitega kuko nize kuri Ecole d'Art y'Igitega Igitega narahabaye narahakunze haranyigishije umwuga n'ibyo byatumye nshobora kuronka n'ubumenyi kugira ngo ngende kwiga mu mahanga ibijyanye na Academy de Beaux-Arts icyo cyumviro ni cyiza twese turacyifuza nibaza yuko nitwaramuka tugize kujya hamwe abantu bafite ubwo bumenyi nkaho ba Frederic nkaho twebwe dukora muri amaradiyo hari abandi bakora mu bintu bijyanye bya tekiniki bijyanye n'amaradiyo n'ibindi tugashyira hamwe iyo lise hamwe hamwe tuvuga tuti abo bantu n'abantu bazuza guterera ibyiyumviro byabo kuko urasanga nk'amaradiyo amwamwe abuze ibintu bijyanye no gutegura neza kugira ngo ibiganiro ibigi ibiganiro bishimishije ugasanga abantu muri region cyangwa mu gihugu basiba baraba amateleviziyo y'abandi n'amaradiyo y'abandi bakibagira kumviza ivyo wawo mugabo kubera ko bitaba biteguye neza nitwaba dufise umutima wo kugira ngo turafasha kugira ngo ibintu bitere imbere neza iyo tuva byoba byiza nicyo gituma mvuga nti ntawubizi mu myaka izoza uko tubyumvira twese twakifuza yuko niyo radiyo uramuka ishyize hiyo kugira ngo ibiganiro birabashikira kandi natwe twese turashobora guhuza ubumenyi kugira ngo dufashe n'abariko barabyinjiramo kuko hari ukuntu uraba ugasanga hari abakiri bato bariko baragerageza mugabo na benyene gusanga umwe wese afite ivyimviro babiri biri kurenza na kure mugabo twese turagahantu duhuriza ivyimviro byotuma abari kubaratwumviriza bavuga bati uno munsi programme uno munsi ndaza kuyumviriza kubera ko nzi yuko hari umushitsi azoza nibaza ko rero twokorera hamwe ibintu bizotuma dushobora kugurura n'ahandi iradiyo urumva niyaba iri ishobora kumushikirwa kuri internet nta kibuza n'umuntu ari gitega n'uri Bujumbura azoshobora kuyumviriza agahatire turagusa yuko bashaka guterera
mwavuze kimwe mu bintu bishobora kuba ari nguvu zanyu ekanizi iyo radiyo zo kuba murashikira abayumviriza bose bakiri bato mubicishije ku buhinga bushasha mukareka kutangaza amakuru za kera traditional way nakumwe amaradiyo atangaza amakuru kuva kera murafite uburyo bukoresha digital forms ka ngurukana ibiganiro biciye ku buhinga ngurukana bumenyi mutubwire kandi ukuntu nzokoresha bumwe muri bwo podcast mwigeza kuyivuga
ibyo nivyo bigezwe ko kuko n'amaradiyo asanzwe akomeye araheza VOA cyangwa CBC BBC ikintu gifite kigezwe ko no gukoresha ikintu cha ama application mobile kugira ngo apemete atume abantu bari kubarumviriza aho bari bose niyo badafite radiyo isanzwe bashobora gukurikirana ivyo rero ubwo bumenyi turafise abo turi kumwe babunonosoye narafashe imyaka ndavyiga urumva nicyo kintu gikenewe cyane kugira ngo podcast niyo kugira ngo abantu bashobore kuza kumviriza ibiganiro bazosubira kuzabarumviriza kenshi kenshi mugabo dufite n'ikintu cya streaming ibintu bya airtime umuntu ashobora kuba ari Bujumbura muri uwo mwanya agashobora guterera icyumviro cyiwe kikumvikana n'ahandi hose muri uwo mwanya nyine urumva ibyo ni ibintu tuko twamaze kunonosora bijyanye na podcast bijyanye na n'ibyo bita live streaming nibyo dusanzwe dufite ibyo bibanza mugabo bisaba uko abantu ubwa mbere na mbere bitanga nk'uko mwamye muvuga uburyo ntibuca buza ubwo nyine ariko bisaba yuko hagera abantu bakunda icyo cyiyumviro bakacyitangira iminsi ya mbere uburyo bukagenda buza abantu bamaze kuronka ibyo bumviriza ndakubari yuko iki cyiyumviro nagitanguye haraciye imyaka indwi irarenga naragitanguye ngenda mpura n'abantu ndaba ikibanza cyo kuyaga ndabaha mikoro bakayaga hanyuma bikajya muri iyo sisiteme bigashobora kuba biri kubera zunguruka amasaha mirongo ane nk'uko umuntu ashobora kuba avuga ati jyewe nkeneye kugira ngo menye ngene ibintu byagenda arashobora kumviriza iyi radiyo icyo twatanguriye ku bwa mbere si radiyo y'amakuru si ya radiyo kuza bumviriza ibibaye uno munsi umuntu ashobora kuvuga ibyabaye mugabo ikintu gikenewe ni ukubwira ngo tugire icyo bita documente et archive ibyiyumviro by'abirabure byabayeho byabaye uno munsi n'ibizoba ejo abazoza mu myaka cumi bazoshobore gusubira inyuma bumvirize bati bwa bundi ikiganiro cyabaye gutya kandi cyari gifite ibyiyumviro byiza cyangwa ikiganiro gitereye muri iwe wumva rero ikintu kibuze kenshi ni uko iyo tugiye kumviriza amaradiyo ya ibyo bita actualite umuntu yumviriza ibibaye uno munsi haca iminsi itatu ugasanga nta utayumvirije muri uwo munsi ntabibonye ariko icyo tugiye gukora ni kugira ahantu tubika ibiganiro byose umuntu azobashe gusubira inyuma akumviriza ibyabaye byubake
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turafite umunywanyi radiyo yacu Bosco muraho
yego turaho
muri muhamagaye muri hehe
ndi Bujumbura mu Kamenge
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
yego nashambaze umutumire
yego
mabona nk'ibihugu byacu cyane cyane nk'u Rwanda n'u Burundi n'ibihugu nyine usanga aho imirongo ni kuba nka rembasimedi ziko zirakora neza sinzi ko muri kumwe nanyumva
turakumva duga ku ijambo bandanya
rembasimedi ntabwo ziko zirakora neza ko ekiseba mbega bazobigenza gute kugira ngo abo bantu nibashobora kubyegeranya kugira ngo natwe abarundi abanyarwanda tuzoshobora kuvyumva neza kuko ntira diyanyu nkubu iyo naja kuri CBC nari kumenya yuko sinekumenya yuko ico kintu ico cyumviro gihari yuko iyo radio bagiye bayikreye umva kuja kuri internet nabyo si bya bose murazi yuko uburyo bugoye amatelefone manini yasa ya bose twebwe nk'abantu bato bato bizogenda gutyo kugira ngo tuze turamenya ingene yuko abantu bacu batoranye abo basanzaye bari muri za Canada babirabure bizuragenda gute mbega bizusha birangira ngaho ntimuzodufasha kugira ngo natwe turabe ingene ibyumba bizo biradushikiranye ndetse turamenya ibiri ko biraba kuko ikintu cyari cyambabagije hari ishusho kumva yuko umugambi nk'uwo mu ofise mugabo ugasanga natwe bacu biragoye kumenya yuko ibi byumba bihari kumbe twafise n'abacu baba bari hiyo nyine ko tuvuga ati mwe murabirabure muri Canada muri za Europe ifo yuko mwegera aba bantu bayikwarondera bakora iki byumviro kandi abo nyine bazura kubaka Afrika yabo
murakoze Bosco reka ko imirongo isa n'igoranye tubanze dufate n'ikindi bunywanyi Richard Livingston bishaka
ndabumva
nimuraho
hama nanje namutaraho
tuba kujambo kibazo cy'imbi
hama nanje nagomba mbaze nde iyo radio agomba ajinge izo bizita kamaro gake ku Banyafrika no kubatuye iburayi nk'ayo iyo za Europe za Canada za Amerika n'ahandi n'ahandi ikindi icyicaro gikuru cy'iyo radio kizaba kiri he ikindi mbene yoba yarakerewe cyangwa izokirewa ryari mbe ikindi se nk'uko uyo mugenzanje abivuze abajije bizokoroha yuko twumviriza iyo radio nk'abadafise telefone nini
murakoze Richard Livingston reka atangure ku bibazo bya Bosco kibazo cya Bosco cy'ingorane za internet muri Afurika abantu bato bato murabiyumviye izo biganiro bizabashikira gute
dusubiye inyuma gatoya no kugira ngo ndabamenyeshe yuko ikiyumviro cyari cyabanje gutegurwa kubirabure babaye muri Canada kugira ngo bahuze ivyumviro mugabo kwera ko iradio izoba iri radio iri kuri mobile application ikaba no kuri radio kuri internet yotuma n'abari hanze bashobora kumenya mugabo uko uburyo buzogenda buboneka cyangwa uko turonse nabo dukorana akaba ari ni radio imwe izoba ivuga iti turashobora gukorana nk'iradio iri mu Burundi ikavuga iti turabahaye isaha muzoza ari mwebwe muzoza muratanga ibyo biganiro byayo izokunda hanyuma handi naho uko uburyo buzogenda buboneka tronse abaduterera uburyo kugira ngo twuguruze studio i Bujumbura nabo nyine kugira ngo dushobore gushikira abantu bari mu badafise internet bashobora kumvira ku radio isanzwe ni vyiza mugabo urabizi ko umugambi wose ufise itanguriro n'iherezo hari aho usanga hari uburyo n'indi bintu bizoshika ugasanga biri uguruye ugasanga bitumye yuko nk'uko twamaze ko turagira n'ibiganiro n'abantu bo muri New African n'abandi bashobora kuvuga ati icyo cyiyumviro ni cyiza kuko dusanzwe tumenyere yuko nk'ubu nka ambasaderi Ngoga ari we ambasaderi w'Uburundi muri New African yaratubariye yuko nk'ubu New African na Canada bagiye gusinya amategeko yo kugira ngo bazane ubumenyi bw'abaru abirabure basanzwe bari muri Canada bashobore kuza baraza guterera muri Afurika urumva nk'icyo kibonetse iyo radio nibaza ko izuba ifite ikibanza muri ibyo kugira ngo iziramenyekanisha n'abo bantu bashobore kuza hiyo icyo bashobore gukorera bene bacu bari muri Afurika nibintu ivyumviro bike birahari mugabo bisaba yuko uburyo buzoboneka
imbere kuja ku kibazo vyabajijwe na Richard Livingston reka tuvuge ko Fred Ngoga gateretse ambasaderi Fred Ngoga gateretse ntabwo aserukira Burundi muri Ethiopia ahubwo ni umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'ubumwe bwa Afurika
mugabo sinyuma nibaza ko ashobora kuba ari na ambasaderi w'u Burundi muri Union Africaine akaba afite n'ibindi bikogwa akorera inyo Afrika numva n'abantu bamwe nabo tuzoturaraba abashoboye kuba bafite ibyiyumviro bashaka guterera iyo tuma na twebwe dushaka gusikira iyo radio ishaka gusikiriza ibyiyumviro byabo turashaka kutoza turahura nabo hanyuma handi naho icyo nibaza ni uko iyi radio ikiza cyayo no kugira ngo izoshobore gufasha abari hose na dufite abo duhamagara bari mu Faransa bari mu Bubiligi dufite abo duhamagara bari ngaha muri Canada no muri Amerika n'abari muri Afurika turabe ikintu cyotuma ubwenge twagiye kurahura ushobora gusanga kubona bose
egome Richard Harlinks nawe nyine yabaje ibibazo bitarike nka bitatu icambere akaba akamaro k'iyo radio
akamaro k'iradio murabizi uko no kugira ngo duhuze ibyiyumviro umwe wese icyo afite ashobora guterera ashobora kuronka akivugira tukuvuga ko ari radio y'ibi iri kuberaba ubwo nyene ni radio izotuma ufite icyumviro cyose afite ashobora guhuza n'abandi kugira ngo natwe twiteze imbere n'abanyafurika nabo nyine kubera ko kenshi ni ukubera ko twavuze yuko ibyo ibya Afurika bivugwa n'abandi kandi abo bandi icyatumye bashaka kubivuga ariko iyo bivuzwe na twebwe tuba dushaka kugira ngo tumenyekanishe icyo dufite kidasangiye n'abandi nabo bashaka gusangiza abantu
yabaje kandi icyicaro cy'iyo radio ni ikibazo mumugeze guca hirya no hino
kubera ko jewe nabitanguje ndi ngaha muri Canada nkaba ndi Nouvelle Écosse niho icyicaro cya mbere gihagaze niho dufite studio ngaha muri Halifax mugabo uko iyo radio imeze muri iki gihe cya mbere itarugurura amastudio ahandi mu yandi maprovince dufite abo tuvugana bari mu yandi maprovince batubarira ibiriko birabo abaye conference y'abirabure ibereye Ottawa baradutumira tukagenda hari ibiganiro muzo kumva nari nagiye Ottawa cyangwa nagiye Toronto cyangwa iyo ntagiyeyo turahamagara umuntu ariyo akatubara ati ibiriko biraba ni ibi n'ibi kandi bishobora kugira ingaruka nziza urumva iracyari ngaha muri Nouvelle Écosse niho bayitangurije niho amategeko yandikiwe kugira ngo itangure gukoresha
ndabona akanya kariko karatujana turafite ubundi munywanyi Emmanuel Iradukunda muraho
aho neza
turakomeye muri hehe
bendavugishije dukampara
kandi byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite kiyumvire
ikibazo mfite ni icyumviro cyo gushima uwo muntu watekereje ko yadusubira ari iyo radiyo kuko nk'abantu bakorera mu bihugu bitari iby'iwabo biratugora kumva amaradiyo bigatera tuvuka ariko tubaye tubonye iyo radiyo yazaba itugezeho amakuru ahantu hose hatandukanye mu bice by'isi yadushimisha ariko bakadushyiraho n'ubuvugizi ku bantu batera mu bihugu byabo cyane cyane abantu b'abasosiyeri tugenda mu bihugu bigiye bitandukanye bitari iby'iwacu hari aho tugera ugasanga batureba nabi urugero nigeze kugera muri za Tanzania nari mfite umuzigo ibyangombwa by'urugendo bidasa neza kandi ndi bugeme ku muhanda nkateka abenegezi ba Tanzania batureba nabi ku muhanda dutetse bega barigomba kudukorera ubuvugizi kugira ngo abantu bataraba n'igihugu bajye bagira uburenganzira muri icyo gihugu nicyo navuga gusa iyo radiyo ije igitangaza amakuru ishyira application ku bantu batazajya babasha kumva bazajya bamenya ibya biganiro byashyitse babirebere muri application kuko nkanjye nk'akazi k'ubutashobozi nkora ntabwo binyemeza kumira nomba radiyo mu gihe kinini ariko nshoboza akazi nakumva ya application nabasha
murakoze nk'uko Emmanuel Iradukunda abivuze bwa buryo muzakoresha ika nka podcast burasha gutuma abumviriza aho zoba ari hose nizo mushya nahe nahimana
yego ibyo ni icyo twiyumvira mugabo uko ndamame ndabivuga umugambi ufite itanguriro uwo twabanje gutangurira ngaha muri Canada mugabo icyiza ni uko nta gihagarika iyo ufite radiyo iri kuri internet umwe wese ahari arashobora kuyumvira biracyari mu migambi y'ubwo kwiyumvira gukorana n'amaradiyo ari muri Afurika mugabo bisaba ubundi buryo n'abantu bo gukorana bitanga bashaka kwitanga ibyo byose turumva biri mu migambi icyiza ni ukubwira ngo turondere uburyo bwose bwotuma ibyiyumviro byubaka bishobora gusangizwa na bose kuko kenshi nuko wa musanga benshi abagira ibiganiro bimwe bimwe ku musanga bifite n'ama commentaire wasanga nibiganiro bitari ko birubaka ariko dushobora kuronka abantu baba bafite ikintu baterera cyo kubaka nico twifuza si bintu byabi n'ibyo gushira hejuru ikintu cyose umuntu yubiriye bizosaba yuko umuntu wese aba abatumiwe abafite ikintu ajya guterera kugira ngo twubake kuko ubiravye ukaraba iyo hapfuye umuntu New York cyangwa Paris isi yose irahagarara ariko hagira umuntu asize ingorane ngaho muri Tanzania cyangwa muri Uganda cyangwa aba 300 bapfuye hehe kubera ko ari muri Afrika ntihagiye n'umuntu n'umwe abimenya kubera ko nta ntidufite ahantu duhuriza ibyiyumviro kandi ngo n'abantu bashobora gushyigikira icyo nicyo kintu ngize iminsi nganira n'abantu baza mu by'amakonferensi manini manini bose usanga bavuga bati ibyo biravugwa byose ntibiraba cyane Afurika biko biraraba ibihugu byacu bitunze mubwo ni ukubera iki natwe ni ukubera ko dutegereza kubaka iradiyo y'iyi si uyu mugambi w'iwanje gusa ndende ko ndababarira ukimviro nihaba hariho n'abandi tuje hamwe kubake ikintu bizotuma Afurika iboneka ijambo ryayo ridahedwa urumva nije ko ndavuga nti nibaza yuko ibyiyumviro nk'ibi byose muri komora atanga ni byiza bituma twimvira no kurondera uburyo kugira ngo dushobore kwishyikira
ego mu bintu byose batubwiye biribonekeza ko mufise ibyo bita mu cyongereza entrepreneurial journalism skills nashaka mutubwire ukuntu iyo radio izohakura akarusho mu kinyarwanda bavuga nk'umusaruro
ibya entrepreneuria kugira ngo nshobore kuronka uburyo bukwiye nicyo bituyise social enterprise umva ni ikintu gituma kishobora kuronka uburyo bwo guhakura umusaruro mugabo kigafasha na community n'abantu ba ziko turayagira ibyo tuko turategura ari bijyanye n'abana ari bijyanye n'abagore ari bijyanye n'ingwano ziko ziraba ari bijyanye kugira ngo tubitorere inyishu kugira ngo turabe ngene twoteza imbere ibyiyumviro byacu by'abanyafurika cyangwa naho dutuye kuko iyi radiyo icyo twayishyize ko ni uko izo bari radiyo kuvuga iby'abirabure bibari abirabure dushaka kugira ngo izoshobore kwerekana ubumenyi bw'abirabure nk'uko natwe dushobora kuronka iradiyo ishobora gushika kure urumva rero naho twibaza yuko hariho uburyo tuzokoresha kugira ngo dushobore kuronka umusaruro mugabo no kugira ngo kandi iyo social enterprise ayo ma initiative yose azoba ariko arakogwa ashobora gufashwa n'ibigega bifasha abirabure kugira ngo dushobore kubitegura niho nibaza yuko bukebuke iki cyaniro nibaza yuko kizokurikira ngira tuba dufise iyindi ntambwe tumaze gushikako
mwatubwiye mu kanya mwatubwiye kuri uyu mugambi mwatubwiye ahantu uwo mugambi wanyu eka aho mukomeye aho mufite ingufu twihweje rero wa mugambi abantu bihweje imbere ko batangura imigambi ikomeye ibyo bita SWOT analysis mu cyongereza strengths weaknesses opportunities na threats mwatubwiye aho mukomeye murashaka kutubwira ikintu mwibaza ko aho mujegajegaho mufise imbaraga nke ingufu
cyane cyane ikintu gikomeye ni uko abirabure dufise gake kwiyumvira kwitanga dufise kwiyumvira ngo inje ngo umumpangare mugabo ntamenye yuko hariho igihe cyo kubanza kurondera ubumenyi aho rero niho dufite ingorane kusanga kenshi ni bake baza kugira ngo babanze bitange kugira ngo dukorere hamwe baba baza gusa bibaza bati ndaje kugira ngo mumpembe ugasanga nabwo ubwo buryo muzoburonderera hamwe aho rero nibaza yuko abirabure dukeneye kuraba ngene dushobora kwikura muri icyo cyiyumviro cyo kutiyumvira kwitanga icyo bita volunteering kugira ngo tubanze dukorere hamwe hanyuma ahandi ikigorana ni ukuronka uburyo ibyo birazwi urandika ukerekana ibyo ukeneye mugabo siko uca ubironka bisaba yuko twitanga nicyo kitumenda babariye maze imyaka indwi ndi mu ibarabara ngenda ndondera nandika nta mikoro abantu nta kimpagarika ko nazi yuko umunsi uri izina kizotenda kikaba igikorwa kizagishimwa na bose
ivyo bavyita ishaka
ego hanyuma handi naho ingorane nizo naba ari FBS dufite niyo niyo kuronka abantu bafite kwitanga
hanyuma ibintu bishobora kuba bangamira ari nka byo bita threat ntibikaba aho muzokorera cyane aho mushikiza makuru
bijuje ntibibura kubera ko hari ibindi bimenyesha makuru bisanzwe bihari bisanzwe bikomeye ivyo navyo nyene mugabo iyo tuganiriye nabo turabona yuko hari ahantu badashika izo aya makuru ziko twerekana wowe ntibayafise no kubera ko nabo abantu ntibayashize ni rero tuvuga tuti nukurabiza ntambamye kugira ngo ntitume duta ntitugire ingoga n'ishaka zo kuza imbere ariko turazi kwizi izo ngorane ziba zihari hamwe izindi ngorane zihari ni z'uburyo kubera ko tuzi yuko hari n'ababa bibaza yuko dushaka gutungira muri icyo gikorwa gusa icyo kintu kitubesheje gusa mbwo nuko dufite ishaka twibaza yuko icyo turushaho kukirengana turashobora kuzoshika hano hamwe ko kubaka ikintu cyo tuma bene wacu bagira naho baronkera n'akazi kandi bakaronka naho bigira
igihe muzaba mumaze gutangurira radio muzaba muse abakozi bangahe ibyo biri mu byo bashobora kwita mu cyongereza minimizing cost transcreen byose muri iki gihe bizinzi
Apollo aho tugeze ubu niko twibaza kuko iradio aho tu aho tuko turaforma tuko turakorana turi batandatu hanyuma ivyo iradio irashaka gukorana nabo bantu batandatu kuko twa dufise abarebe bita realisateur n'abagirizi ama recherche n'aba presenter abo tuko turabakora turabigisha ama tubaronderera n'abantu bafite ubumenyi nk'uko kwanyu n'abandi bose bateye imbere bashaka kuzabaraza kubafasha kugira ngo baba iyo studio iri kurakora irashobora kuzozira ronka abo bandi bavuye hanze mugabo dusanzwe dufite abapartenaire bari independent edward bari duhamagara baduha amakuru ibyo turumva network irashobora kuzoguguka ikaba nini mugabo ikintu gikenewe ni ukuronko abo bantu batandatu bari kubarakorera muri iyo studio na equipment naho dukorera n'ayo mabonema byose bijyanye n'ama application bikaba biriko birakora ubu ubishoboye arashobora kuja kuri mucoradio.com arashobora kubona ibiriko biracako
Jean Vier Nahimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya waronse kugira ngo mugane na radio ijwi rya Amerika ku uyu mugambi wanyu umugambi uhambaye turashimiye ingenieur ya dufashe mu ngabo izuma tukadushimiye na Nadia Taha yegeranije ibiganiro turashimiye na mushuti mwese mwa dubitia kamo mu gashiza ibyumviro n'ibibazo turashimiye inshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika turabifuje amahoro umugoroba mujya mwese
Americana iwanyu mu ntara.